nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiri wenye chute na mwakunzi wa hadu inzamba gateka kawe kazi makuru yukuru yumusu wa ambiri genekezi ya mirongiviri rusamu mwaka yumbi na mirongiviri nakana yetu kwa wateguri tukaira kungivu nguru nguru zikurikira abantu barenga 50 bari kubavurirwa mu gisagara cha Bujumbura indwara ya kolera ifatwa nk'ikiza. Iyo ndwara ikaiva ku isuku rike ikayimaze iminsi yibonekeza mu gisagara cha Bujumbura mu micungararo yacu. Umuhinga mu bijanye n'indwara z'ivyaduka avuga ko ico kiza kiho kiva ku bukene abarundi barimwo hamwe n'ubukene bw'amazi meza. Hari akaba hari abantu babiri kandi bari mu minwe y'igipolisi mu ntara ya Makamba kuva kuri wa gatandatu heze bafashwe inyuma y'isakwa ryabaye ifungo zabo ku mugwa mukuru wa komine Nyanzalake mu ntara ya Makamba. Mu miryango yabo bakaba bafite amakenga ku mutekano w'ababo. Igerekezo rya 20 rusama uko mwaka utashye ahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ikoreshwa ry'ibipimo by'ubuziranenge bikoreshwa n'ibyuma bakoresheje ingero zivugwa ko ari imetero, bakavuga ko bifasha kandi mu ntumbero yo kugwanya ko hinjira ibintu bidakwije ibyankenerwa mu gihugu.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twabateguriye tuhere kuri inkuru iciye ku masonga. Abasirikare b'Abarundi barengeje n'abapfunzwe bagezwa kwanka kugwanya umuhari M23 bakuwe mu mabohero bahora bafungiwemo bajanwa kuva ku munsi wa gatandatu mu ibohero rya Rutana. Amakuru ava mu basirikare akavuga ko bagomba kuburanishwa yandi makuru ahubwo akavuga ko baba bagomba kubarekura kugira basubire ku mirimo yabo ya minsi yose, ari nacyo caba caratumye begeranywa imbere y'uko amezi atandatu ahera bapfunzwe. Hadinza magateka kawe ntashobora kumenya ico mu gisirikare no mu buyobozi bw'amabahero bavuga kuri uko kwegeranywa kwa basirikare bari bapfungiye mu mabohero atandukanye. Tuhise ko abo basirikare bapfungiye mu mabohero agera kuri 4 kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka. Tubandanye amakuru twabateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu. Indwara ya kolera yasubiye kwibonekeza ku nkengera z'igisagara cya Bujumbura na cyane cyane mu buraruko bw'ico gisagara. Abantu bagera kuri 52 akaba aribo bariko baravugwa iyo ndwara mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara no mu micungararo yaho. Abanyagisagara bakaba bafise ubwoba ko hamwe atacokogwa iyo ndwara ishobora gutandukira n'ibindi bice. Reka inkuru tuyibaze Josephine Johnson Nkunzimana.
Haraheze iminsi yibonekeza indwara ya kolera mu bice bitandukanye byo ku nkengera z'igisagara cya Bujumbura cyane cyane mu buraruko. Ibiharuro biva mu mavuriro yakiriye abo barwayi byerekana ko abantu bagera ku 1,800 banduye indwara ya kolera. Abo nabo bakaba babonetse mu ntara za Bujumbura, Meri, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke no Bumanuko mu ntara ya Rumonge. Muri abo 1,750 barakize iyo ndwara, abagera ku 10 baritaba Imana. Aya makuru yemeza ko abagera kuri 37 bakigwaye bakaba bariko bavurirwa ku bitaro Prince Jean Charles. Iruhande yabo hakaba hariyongereye ko basasa banduye bagera kuri 15 nabo bakaba bariko bavurirwa ku ivuriro ryo mu Isare, ivuriro ryo mu buraruko bw'igisagara no mu ivuriro riri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Sukurike riturutse ku ikena ry'amazi rirangwa aho yibonekeje iyo ndwara yakorera, rikaba ariryo ryo bajyatumye abanyagihugu bayandura. Ubwoba bukaba ari bwinshi mu banyagisagara aho bavuga ko iyo ndwara ishobora gutandukira ibindi bice hamwe atangingo zikomeye zo gukinga zofatwa. Mwomenya ko gusika ubu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu ari nabwo bubifitiye uburenganzira utaramenyesha ko iyo ndwara ari kido.
Indwara ya kolera ngo irakira yivuwe kare bivugwa n'umuhinga mu by'indwara z'ivyaduka akomeye ko nakuze avuga ko Burundi ico kiza kiva ku bituma byinshi cyane ariko byose ngo bikava ku bukene bwugarije igihugu n'abanyagihugu. Komeko nakuze agafatira ku bukene bw'amazi butuma haba isukurike maze abantu bagasanga bari kubakoresha amazi ari mu micafu ituma bandura umugera w'indwara ya kolera tumutege yompi.
Ni indwara mbere washaka iyo bayibonye kare umuntu bakamuha imiti ntimugira n'ingaruka nyinshi cyane. ariko iyo utebye na gatoyi ishura kwica umuntu uha masaha cyangwa no mwisaha ibantu namagara y'umuntu kuri asanzwe yifashe rero mu gihugu uyo migera igende yigenza hato na hato kubera ibihe abarundi barimo cyane cyane byagiye n'ubworo n'ubukene butindi barimo ugasanga harabuze amazi meza ntayo bafise n'ibi turabyumva bagoma mu nzuzi bakavoma mu marubine rusange naho amazi ntazi iminsi yose abantu bakajya kugura amazi nabo nta mafaranga bafise urumva bahava bani birohe bikava biyatera izo ndwara si iyo korera niyo tubona gusa mugabo indwara ziciye kubura isuku no kubura amazi meza ni nyinshi cyane aya nuko n'izindi zitavugwa ariko zirahari rero murabona murasaba n'umuzi yuko korera ni indwara ivuye ku mwanda umuntu akarya umwanda ni ukuvuga barituma hanyuma bagahava badakaraba neza n'isabuni akikora ku munwa agaheza cyangwa agahereza uwundi cyangwa nabo bigaca mu mazi mabi aya mazi yanduye bajya bamesa bakameseramo ibyahi bakameseramo amazirantoki hajya ijya mu igera ica yiberamo cyangwa hajya mu nzuzi hajya hari amarebe hajya bajya abantu bagenda kuvoma ya mazi hajya hose ijya mu igera bashobora kwisangamo hanyuma ikindi ni aha amazi yavomwe naho nyine hari aho ushobora kuba batomboye kuyavoma mu rusengo ariko ukayavoma mu kintu gitoze neza n'isabune nta sabune ufise cyane naho ahantu yateretse isazi zikava mu musarani zikaza zikayanywa zikayagwaho zikaza niyo migera ijya ku maguru yazo naho nyine abantu bashobora kwandura iyo ndwara cyane naho ugasanga abantu ntibakoresha imisarani nta misarani bafise cyane nta niyo bakoresha akenshi usanga bituma mu bihuru aho babonye hama isazi zigenda ziradaha zifata zitwara mu ndya zabo hanyuma abantu mbere ugasanga bari kwarya n'ibintu bibisi bakarya imisigati bakarya ibijumbu imyumbati bakarya imboga mbisi badakarabye neza n'isabuni izo byose bifasha mu kuranda katakuyongwa
ariko rero ngo icyo kiza kirashobora gutuzwa inyishu nyamukuru no guhimiriza abanyagihugu kumwene bo kwigenza muri bino bihe hama leta nayo igashinga umugwi ukurikirana ku munsi ku munsi uko icyo kiza kiriko kirarwanywa aho ni mu gihe abanyagihugu bamaze guhabwa ibyangombwa kugira birinde iyo ndwara kandi ntibayikwiragize dusubire kandi dutega amatwi umuhinga mu bijyanye n'indwara zandukira komekonakuze
hari ubukene bwinshi mu gihugu kuko ibyo leta bisaba ko leta ibyinjiramo hakaba n'ibisabwa abanyagihugu mugabo kubera ari abakene nk'uko batagira bashobora kugura agasabuni kabakwiye bagira ibikoresho byo mu nzu byo kubikamo amazi bahereje kuyateka kuko nabo uyateka bakuye mu mwobo bakayateka ntuyarumye ngo aguma apfundikiye naho nyine urumva bigaruka ahandi rero leta yozana amazi ya rusengo amazi meza ku bantu bose hanyuma haraba neza yuko abantu bose bakoresha imisarani ibyo abaremesha kiyago bajejwe intwaro yo hazo hasi bakabikurikirana uwo muco wo kujya kwituma ku gasozi ku gahinga bakawuca hanyuma abantu bakamenyera bakabona ko amagara yabo ari amazi aseseka ntibayobe ntibaze barayakinisha bakabyigishwa bakabimenya hanyuma mbere bakabigira n'umuco hanyuma abantu bagira uburaro kuko kenshi abantu usanga bacucagiranye ahantu hari mu biki naho iyo ukorera imaze kuhashika ikirandagata kuko ni hato na hato abantu babasangira utuntu twinshi kwa muganga naho bakama bazi yuko ikorera ari indwara yamiza hato na hato bagashyiraho umugwi w'igihugu ujya mu mugwi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu urimwo n'abandi mu zindi nzego ibyo twita lite pluridisciplinaire ivyo rero bisaba yuko baza baragira ivyo bita twita surveillance ubushikiranganji kwa muganga bakaba bafise ibikoresho vyama bihari bakavuga bati niyo kiza cateri iki kubera hari ubukene hakama hariho ibikoresho vyo kuja gufasha abayirwaye ni ukuvuga birya bikoresho vyo kwa muganga n'imiti bakaba bafise birya vyo gutera muri serumu birya bitanda bakaba bafise ibigo n'abamahema bakabashyiraho babashyira kugira ngo ntibayanduze kuma yanduza hanyuma no gupomba bakajya gupomba bakica iyo bigira aho babonye iyo korera kugira ngo bazitire ntitandukirije ahantu hanyuma akabahana kwatuma inzu gushyira mu mazi kugira ngo bice imigera y'indwara mugire badafise ibikoresho byo mu nzu bihagije ariko bisaba umuhate mwinshi bisaba yuko habamo ingufu habamo uburyo ubwo buryo nabwo amatwa dusumira leta izukene bwinshi cyane mugabo murazi mwese yuko burya igihugu n'igikena kirakeneshwa
inzamba
turabandanya amakuru twateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu abantu babiri barahagaritswe n'ubungo iperereza mu ntara ya Makamba bari kumwe n'urongo y'igipolisi muri iyo ntara nyene ibyo bikaba byabaye ku munsi wa gatandatu ku rugo iwabo muri zone Bukeye ni ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake bakaba bahagaritswe inyuma y'isakwa ryabaye ku rugo nyene muri kiro gifungiye mu gasho k'igipolisi muri komisariya y'intara ya Makamba abo mu miryango yabo bakaba bafise amakenga ku mutekano wabo reka inkuru tubibaze Petero Gahungu
nkuko amakuru dukura ngaho muri quartier Bukeye abivuga Fernand Imana yigisha ku ishuri ryisumbuye rya commune Nyanzarak na Oscar Niyukuri akora mu ishuri hamwe ryo kuziganya no kugurana na Jacopec Nyanzarak nibo bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu bahagaritswe n'ujejwe igendereza mu ntara ya Makamba Yeva Macumi ari kumwe na komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba ubundi yarondegwa ariko yahavuye abasiga n'umusore azwi ku izina rya Tiahi Munezero nawe ni aba muri iyo quartier ayo makuru abandanya avuga ko bahagaritswe inyuma y'isakwa ryabaye ku mihani wabo aho ngo barondera inyandiko buba bafise haba ku mpapuro canke mu matelefoni ngendanwa hamwe no mu mamashini nyabwonko yabo naho atacatowe igiteye amakenga mu mihani wabo baciye bahagarikwa bashirwa ko amapingu amaguru n'amaboko baduganwa ku mugwa mukuru wa Makamba aho bagiye babicaye ko ababo bakavuga ko batigeze bamenya icatumye bahagarikwa basaba ko umutekano w'ababo kubahirizwa Firmenze Imana asanzwe ari mu baserukira abanywanyi muri Kopec Nyanzarak akaba yahoze anarongoye umugambwe NSD imbere yuko ufutwa n'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu
Petero Gahungu arakenuye igenekerezo rya 20 rusama uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ikoreshwa ry'ibipimo metero ikigo bibene kirere ucungira ubuziranenge bw'ibikoresho ko biba bikwije ibyangombwa kiremeza ikoreshwa ry'izo metero bifise akamaro gakomeye bakaba baboneyeho akaryo ko kwemeza ko ibishoboka kugira ngo ibikoresho byose bikoreshwa mu buzima bwa minsi yose byame bikwije ubuziranenge tutega amatwi Severino Sindayikengera n'umuyobozi w'ikigo BBN
iki kikaba carabaye ikintu ngira kamaro mu bikorwa bya minsi yose ku isi iyo iva ikagera icivugo cy'uwo mwaka w'ibihumbi 2024 akaba ari uburambe bw'ibyo bikogwa ngirakamaro vya meteorologie mu gifaransa la durabilité iki civugo kikaba kidusaba twese kwiyumvira akamaro ka meteorologie mu buhinga n'ubushakashatsi mu kuronka umwimbu mwiza mu mahinguriro mu kubaho neza mu gukora urudandazwa mpuzamakungu kubahiriza amategeko mu gukingira abaguzi mu gukingira ibidukikije n'ibindi uyu munsi mukuru ukabushitse iki gigo BBN kiriko kiragerageza uko gishoboye kose kugira kije ku rugero rumwe n'ibindi bigo byo mu karere na mpuzamakungu bijejwe kugenzura ubuziranenge ushitse kandi i Burundi hariho ugushaka kudasanzwe ko gutunganya neza ubuziranenge bw'ibintu n'amaservice naho intambamyi ziturutse ku kutamenya ibijyanye n'ubwo buziranenge zikiri nyinshi ubuyobozi bukuru bw'ikigo BBN buboneyeho kumenyesha yuko butazorera amaboko ku vyerekeye ingorane zihanze igihugu cyacu mu igenzura ry'ubuziranenge aha twovuga ikibazo mu kibano cyo kunywa inzoga zikaze zikoregwa ngaha mu gihugu ikibazo cyo kugenzura ibikoresho byo kububaka gusuzuma yuko ibikoresho bikoreshwa mu gupima bikora neza cyane cyane nk'iminzane n'amapompo bitandukanye ndetse bikoreshwa no mu bibanza bitandukanye nk'amasoko amahinguriro ibitaro amashure amabarabara amasitasiyo y'ibitoro ibigo by'ubushakashatsi ibigo byo gupima n'ibindi.
Kadiri Nzamba gateka ka mu gusozera makuru twabateguriye tuje mu gitata cinkino amakuru y'inkino umugwi bitaro na message Ngozi ifise amahigwe make yo gushika mu kino rwa nyuma w'inkino z'ikombe citiri umukuru w'igihugu ku munsi wa gatandatu bitaro yatsinzwe 2 ku busa na Flambeau du Centre nayo message itsindwa na Rukinzo ibitsindo 2 kuri kimwe imirwi 4 izohamvya iya kane ya mbere mu higanwa ry'umwaka heze muri basketball yatanguye kurondera ivyo bibanza mu mpera z'indwi twarayiturangije. Teki nkuru tuyibaze Alexandre Niyongeko.
Duhere mu mupira w'amaguru aho inkino z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mpera z'indwi zari zigeze mu gice ca kabiri gishira ca nyuma. Kuri uyu w'Imana Rukinzo yatsinze message Ngozi 2 kuri kimwe, nayo ku munsi wa gatandatu igitega kuri Stade Ngoma Flambeau du Centre yatsinze bitaro 2 ku busa. Muri basketball ku munsi wa gatandatu inkino zo kuronera imirwi 4 yo hamvya yindi ne ya mbere yo mwihiganwa ry'umwaka heze zaratanguye. Kerne yatsinze Mutanga United amanota 78 kuri 62, New Star na itsinda Muzinga amanota 88 kuri 56, Young Eagles y'Igitega yatsinze Karela Lions yo mu Rutana amanota 71 kuri 59. Umugwi wa Aigle Noir w'Imakamba uwo ntiwashitse ku kibuga gutyo ubutsinzwe impaga. Inkino zarabananije ku munsi w'Imana aho Young Eagles yatsinze Mutanga United amanota 88 kuri 55, Muzinga nayo itsinda Target Ntamenwa y'Ingozi ku manota 76 kuri 57. Lezipo yatsinze yorohewe cyane Karela Young Lions yo mu Rutana ku manota 109 kuri 50. Mu kurangiza abamenyereza b'urukino rwa volleyball bakinira ku mucanga batanguye ivyirwa byo ku rwego rwo hejuru bita niveau 1, ivyo vyirwa bikaba biriko bibera kuri Centre Olympique Africa yo mu Kanyosha, bakigishwa n'umuhinga turuka mu gihugu ca Espagne yarungitswe n'ishirahamwe mpuzamagungu ry'urukino rwa volleyball ku isi. Ivyo vyirwa bikaba bifashwe mu mugongo na Comité National Olympique yatanze uburyo bwakoreshejwe nk'uko byashikirijwe na Serge Ntakavura arongoye Federation ya Volleyball mu Burundi. Ivyo vyirwa bikaba bikurikiranwa n'abamenyereza 30, 15 babigeme na 15 babagabo.
Alessandro Niyunge ko arakenuye nunga duce dusozera makuru twariko turabashikiza mwakoze mwe mwese mwarimu yatize yo mpi Bovisi Niyunge nayo ndabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.